Iyi muva ni radio ijwi ya Amerika. Ratishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Orion Itangishaka. Ni wa mwenye w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Abagendana ubumuga bavuga ko kwiga amashure no gukora ibindi bintu bibafasha kwiteza imbere bishobora kubafasha kugabanya canke gukuraho intambanyi bashobora guhura nazo. Umwigeme iremu kwishaka Janine afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru niko abibona bamutazira bitangaza kuko mu kwandika koresha ukuguru akigana n'abandi bana batagira ubumuga. Aheruka gutsindira ikibazo cha leta cyo mu mwaka w'icyenda concours national icyifuzo ciwe kikaba ari kuzoba umumenyesha makuru. Niwe mutumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya tukaba twongera kuganira kandi n'amashirahamwe afasha abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi badufashe gutahura ubuzima bwo kugendana ubumuga muri rusange n'impanuro cyane cyane kugwaruka. Ikaze rero mwese
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uwo munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme tugiye kwihweza ubumuga ingene ababanye nabwo babubayemwo n'ivyo bariko baragerageza gukora kugira ngo biteze imbere amakumbure na zimwe mu mpanuro bafise kugwaruka cane cane rugendana ubumuga n'ugwaruka muri rusange. Ni mu gihe umwigeme iremu kwishaka Janine afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru abamutazira bitangaza kuko we yandikisha akoresheje ukuguru akigana n'abandi bana batagira ubumuga. Aheruka rero gutsindira ikibazo cha leta cyo mu mwaka w'icyenda concours national akaba afise icyifuzo cyo kuba umumenyesha makuru. Tukaba twamutumiye mu kiganiro cy'uyu munsi, tukaba kandi twanatumiye bamwe mu bajejwe gufasha abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi, abakenyezi les veillantes bo mu gihugu cy'u Burundi abakabaserukiwe n'umufasoni w'Imana, umufasoni w'Imana Nadia turi kumwe ku murongo wa telefone araza kudufasha gutahura byinshi bijanye n'ubuzima bwo kugendana ubumuga cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tube twakiriye umufasoni Nadia w'Imana hanyuma makanya kari imbere twizira kuganira na Janine iremu kwishaka nituramuroka ku murongo wa telefone muri kano kanya. Tubibutse rero banyonyi bishwi rya Amerika nkuko bisanzwe murashobora gutanga nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira muterere mushikirize ibibazo mushikirize n'ivyiyumviro nkuko bisanzwe. Adresse yacu kuri Facebook murayizi adresse yacu kuri Facebook ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. N'ivyiyumviro vyanyu kuri urwo rubuga turabisoma tukabisangiza. Ikaze neza rero mwese. Madame Uwimana Nadia tubaha ikaze tubashimira gufata akanya ko kuganira na Radio Ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Muraho murakomeye.
Turakomeye.
Natwe turashima twizere ko agatelefone kaza kudukundira ndumva harimo amajwi ya Sanata camwe neza ariko nizera ko biza kugenda neza nkuko mwavyumvise mfaso ni ibijanye no kugira ubumuga ni ibintu biba bitoroshe cane cane mu gihugu sanga amashure ibitaro n'izindi nyubakwa nyinshi ziba zititeguriye kwitaho canke gufasha abantu bagendana no bumuga haba abagendana udukinga haba abavura haba mu buryo butandukanye ubu muri kino gihe kumbure mbere yuko dutangura mwo tubyira uko igitigiri cabagendana ubumuga mu Burundi niyabagihari nyaco bo babangana gute cyane cyane mu mashure cyoba kizwe
kurakoze kugeza ubu nta gitigiri twabwo cy'ukuri ngo kihari hano mu Burundi cabagendana ubumuga n'ukuba twakorera ku bihari uburo bya transporto itangwa na abakunzi ariko mu Burundi nta bihano nta bitigiri dufite nezina ego uretse ko twiteze yuko rusanzwe izokuri izoza izoshimangira no kumenya abagendana ubumuga buba bari mu Burundi.
Hanyuma dusubire inyuma gato mutubwire kumbure ishirahamwe ryanyu iryari ryo kubatarizi hanyuma bimwe mu byo mugerageza gufasha abantu bagendana ubumuga mu gihugu.
Ishirahamwe ryacu ni ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ritwa cyane ku izina rya Levayante. Ni ishirahamwe ryabayeho kuva mu 2008 ryemererwa gukorera ku mugaragaro mu 2009. Bimwe mu byo dukora harimo ubwa mbere muri rusange guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga ariko kandi turibanda cyane turifokaliza cyane kuri les femmes et les filles handicapées abakenyezi n'abigina bagendana ubumuga mu mahangiro yacu tukaba dufise gukinga amabi abagendana ubumuga bahura cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariho kumviriza abagendana ubumuga baba barahuye n'ibibazo bitandukanye kubaha ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'ubuzima ndoragitsina ego hamwe no guteza imbere ibijyanye n'inkino ku bagendana ubumuga ego
murakoze cyane murantunga niba ntumvise neza izina gishira hamwe ya telefone kare kagoranye gato mudusubirire mu izina gishira hamwe
ishira hamwe association des femmes handicapées les vaillantes
yego nkuko mubyumvise ishiramwe ni vaillante rero mu gihugu cy'u Burundi kubatarizi barashobora kugitura mu kanya kari imbere uraza kuduha kumbure nimero za telefone hari aba bafite abana canke nabo nyene bifuza ubufasha mu bijanye no kugendana ubumuga ugasanga benshi batubyiye ko batazizi ariko murayumvise vaillante ni mu gihugu cy'u Burundi ego nkuko mubivuze hariho amabi menshi akogwa ku bantu bagendana ubumuga amwe moyo musanzwe mufasha abo bagendana ubumuga cyane cyane muri kino gihe ni nkayahe ku bana b'abakobwa mugerageza kubafasha cyane cyane
mu byo abagendana ubumuga bahura nabyo kuva mu bwana bwabo hariho kutitabwaho haba ku bazeyi cyangwa ikibano ugasanga umuzeyi afite umwana agendana ubumuga ashaka kumushyira mu ishuri rero iyo umwana agendana ubumuga adashaka kujya mu ishuri iterambere ryiwe riragorana iyo ari umwana w'umukobwa rero hoho urumva yuko agira inzitizi nyinshi ahura na byinshi bituma adashika ku iterambere uretse kandi yuko ahura kandi n'amaviyoronse atandukanye kubera yuko atabaye agaciro mu ishuri muri ayo hariho n'ubukene usanga buba wugarije amaze kuba afite ubukene umwigeme ahura na byinshi hari abamwexploita ugasanga baramukoresheje izo atokoze ari na kenshi tuduhimiriza twongera tukigisha kubijyanye n'ubuzima bw'igitsina kugira ngo wa mwigeme agendane ubumuga w'umunyarwanda atashoboye guca ku ishuri aronka amakuru amwamwe kuko kutaronka amakuru ni zimwe mu ntambamyi nkuru ugendana ubumuga ahura nazo cyane cyane umwigeme.
Murakoze cyane birumvikana ko nkuko bivuze haba harimo intambanyi nyinshi cyane kubera ko nyine ubwo bumuga baba bugenda n'abantu mu kibano barashobora kubakengera bashobora kubasuzugura n'ibindi byinshi. Kumbure muza kudufasha gutahura hamwe n'impanuro kumbure kuri abo bantu nyine baba bari mu kibano haba ari ababyeyi abarezi abagenzi inshuti muri make. Ku murongo wa telefone rero Mfasoni Uwimana turafise abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine barifuza kubabaza ibibazo guterera duhere kuri Simon ku murongo wa telefone turi kumwe. Simon mahoro neza nitanga Simon ku murongo. Allo Simon uratwumva? Simon numva menga afise akabazo ku murongo we wa telefone. Simo biramugoye. Simo uratwumva? Kumbure tuzaza kugerageza kumugarura Simo ku murongo. Ego hama muratubwiye ko madame muratubwiye ko intambanyi bahura nazo cyane cyane ku mwana w'umukobwa biba bitoroshe na gato mu mashuri hoho mu gihugu mubona ukugerageza kwitaho abo bana bagendana ubumuga bigenda byiyongera mu buryo babitaho mu buryo babafasha muri make aho mugendera mu gihugu muri kumunagerageza gufasha mubona bimeze gute mu bijanye n'indero zabo?
Muri make mu bijanye n'indero icyo tubona coba cyateye imbere ni uko ubu turashobora gusanga mu mashuri atandukanye hariho abana bagendana ubumuga bayitabira haba amashuri bahuriramo n'abandi turabona abana bagendana ubumuga bagendana amashuri ama kandi turabona ko no mu bigo hari abana b'abakobwa bajyanywe mu ishuri ariko bose bavuga ngo intambanyi ziracyari nke kuko uretse nk'aba bari mu bigo mu masantre urumva bashobora gukurikirana inyigisho neza ariko hariho abandi baba bari baba ahantu bategereye amashuri ugasanga urugendo bagira ni runininya ku buryo usanga bashika bikoranye ku mashuri hanyuma rero uretse n'ibyo kuko urumva niho baba bari kandi amashuri aba atandukanye ariko yabo iyo niyo mpamvu yuko usanga benshi badashika ku mashuri ariko niba bashyitse ku mashuri ingene haba hatunganije nk'umwana w'umwe aja nko muri toilette nk'akarorero ama toilette urabona ntaba yubatse ku rugero rwo kwakira abagendana ubumuga abana cyane cyane abana b'abigeme kuko hariho uko binjira muri toilette uko bada biza kubasaba ko kumanuza ku mashuri udasanga hariho nk'ama toilette asize bashobora kujya ko neza cyangwa ugasanga n'isuku ryayo ibyo bimeze neza ku buryo wa mwana agendana ubumuga bimworohera gusangira iyo toilette n'abandi bana ubona ko ari abana benshi hariho bisaba yuko abanza bifatikiza hasi ukumva yuko hataba hubatse ku buryo aronka icyo yiyapfuya ko muri toilette izo zose n'intambanyi zica no ku magara yiwe ugasanga hari indwara ashobora kwandura kubera isuku ritaba ritunganyije muri ayo matoilette kandi bisaba yuko ategereza kuronka aho yifatikiza rero navuga nk'amashuri amaze gutahura akakira abana bagendana ubumuga bokorana n'ama comité de gestion de l'école kugira ngo bashobore gutunganya ubwiherero ayo barete babana bagendana ubumuga bashobore kuyisangiza kugira ngo habe ahantu hatunganye kandi afite isuku.
Ego murakoze cyane.
Ikintu nari kuvuga yari nk'igihe nko ku rubaho donc accessibility yo ku rubaho kugira wa mwana agendana ubumuga yigana n'abandi niyumve ariyimiriye yari kugakenga ugasanga ikibaho kiri hejuru cyane ariko bo nihenze umenga mu nyubako z'ubu ikibaho barakimanura bagakuraho n'akaka esikariye kaja ku kibaho nk'aho byashoboka nacyo nyine bokirabira ko bugikorera ko kugira ngo wa muntu agenda ubumuga ashobore guparticipa mu ishuri atumvise yuko ariyimiriye agiye ku rubaho bagasanga ntagira ntahashikira.
Ego ugasanga kenshi biranatumye batanamuhamagara ku kibaho kubera icyo kibazo nyine cy'ubumuga. Reka mpindukire nakira uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise Frederic. Frederic ku murongo turi kumwe, muratwumva?
Muratwumva neza, ijwi rya Amerika muraho.
Amahoro, amahoro.
Muravugana na Frederic Sarukongo w'Iburega mu karere ka Mujyaruguru y'u Rwanda. Noneho ikintu mbere na mbere nagira ngo mvuge kuri uwo umuvandimwe ufite ubumuga ariko akaba akora ibintu bisa nkaho bitangaje, ni ukuri mbere na mbere kuraje kuri we, kuko nko mu Rwanda twamaze kubisobanukirwa ko ikintu cya mbere tubona Leta yacu yafasheho nk'ingamba ni ugukura hariya amazina yabateraga ipfunwe mu bandi, ukumva umuntu ngo nimba atareba wenda mu Kinyarwanda bahumva ikirundi cyane baranyihanganira kuri radiyo yumvikana mu Rwanda no mu Burundi, ukumva ngo ni ruhuma ibyo bintu ugasanga nukoseteriza Leta y'u Rwanda yabikuyeho ibaha n'amahirwe angana muri sosiyete. Ubwo rero numva kuri we nkuko yavuze ko afite intego cyangwa se indoto zo kuzaba umunyamakuru, natwe no mu Rwanda barahari bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se ubw'ingingo ariko bakora imirimo itandukanye no muri sosiyete isanzwe ukabasangamo, icyo nabwira umuntu uba wara vukanye ubwo bumuga ntabwo ari igihe cyo gucika intege ngo ni igihe cyo kwiyubaka kugira ngo nawe amenye ko ari umuntu wundi cyane n'imiryango irengera abantu bafite ubumuga ko yakorera ahantu henshi hatandukanye, n'ubwo usanga Leta yarashyizemo izo ngamba zitandukanye ariko hari n'aho usanga bitubahirizwa cyane nko mu mabisi yaba agiye nko gutega imodoka ugasanga ntabwo yurizwe uko bikwiye cyangwa se abantu barimo baramucaho, kandi buriya mu by'ukuri kuko ntawe ujya muko avuka n'abavukira, niyo mpamvu umuntu wese yagakwiye gufatwa nk'undi. Nashimiye rero n'imiryango itegamiye kuri Leta iba igira uruhare mu kwita kuri abo bantu kuko aba ari ikibazo gikomeye ariko nanone kidakuraho icyizere cy'ubuzima. Murakoze ijwi rya Amerika
cyane rwose. Murakoze cyane namwe Frederic, cyane cyane nkakura ko kiyumviro utanzi kerekeye amatazirano atabari meza akwiye kuvavanurwa mu kibano. Murakoze cyane. Ego mpindukire nakire Patrick mbere yuko umutumire agira icyo bivuze. Ko Patrick ku murongo wa telefone turi kumwe.
Oya, ndamuva.
Amahoro cyane.
Amahoro kabisa.
Ego tugakwijambo.
Urabona ko ubuzima muzabusaba akazi ukareba nk'abantu batuye n'ubumuga nziza kubana umurimo ukabatabara mu buzima bwabo. Ureze amaguverinema yacu ntabwo areba abafite ubumuga, nta mfashanyo bahabwa, abe n'amashyirahamwe nta mashyirahamwe yita ku batuye n'ubumuga. Nicyo gituma usanga abatuye n'ubumuga bari mu bibazo byinshi cyane. Umuntu ufite ubumuga akagera akazi urebye mu bihugu byinshi bya Afurika nta gihugu kitabara abafite ubumuga. Iki ni cyo kibazo cyane dufise twebwe hano muri Afurika. Urasanga umuntu ufite ubumuga afite abana, ukareba ntabwo Leta imuhitaho ariko umuntu agize akazi baziza cyane kubera ko nawe arareba mu ruyango wiwe nawe aratuma abana biwe ku ishuri nabo bikiga nawe arwaye akivuza kubera ko aba afite ubumuga igihe umwanya barwara ntabwo babavuza ku busa kurebye baba byiza nka zino ntwaro zacu izi guverinoma zaba bintu biza cyane
ego cyane ko leta nawe nyine yugire icifashije birumvikana turagushimiye cyane Patrick agatelefone kari kaguranye ariko ego ndumva cyumvire cyabo cyaserutse ego umfasoni w'Imana turumvise abanywanyi bijwi rya America Frederic yagarutse ku kibazo cerekeye amatazirano amajambo ibintu bivugwa mu kibano bikwiye kuvavanurwa Patrick nawe agaruka kubijanye no kuronswa ubuzi kumburura dufasha kumva bimwe mu bikogwa ubuzi canke imyuga ihari muri kino gihe ibafasha ariko duhere kuri Frederic cyumvire ciwe
murakoze cyane Frederic ya dorote cyane kujyanye n'amatazirano abagendana ubumuga atandukanye by'ukuri kenshi baravuga bati abagendana ubumuga barikumira ariko jewe iyo ngize amahirwe yo kuvugana n'umuntu mvugani nta muntu ubwiwe yoshobora kumira biva hahandi nyine biva kuri ya matazirano baguha kuko ayo matazirano nayo nyine ari muri za bindi bituma ugendana ubumuga akumirwa ari muri za bindi bituma wa mubyeyi ari hajya mu kibano abyaye umwana agendana ubumuga canke yagize ubumuga adashobora adaheza ngo amuhe amahirwe angana n'ay'abandi kuko bamuhaye ya matazirano ayo matazirano nayo kenshi ntidusanga arayamukuza dusanga ahubwo arayamusubiza hasi nkuko wumva nk'ubu iyo ufite umwana akavuga ati niki tumva ntabwo avuye ko agira ubwo bumuga ni umuntu afite amateka ni umuntu afite agateka kategerezwa kubahirizwa umaze rero kumuha ayandi matazirano mwita za wa Kenya n'andi matazirano nyine kamuga kaguru urumva cyayumva yuko ari igice cy'umuntu ntaba kiri wa muntu yuzuye rero amatazirano si meza haba kugendana ubumuga haba mbere no ku kibano cya kibano kizoca kiguma gihe kibanza gitoyi ugendana ubumuga bivuye kuri ya matazirano ni ukuvuga ntazoheza ngo ashikire iterambere kuri we kuko muri we hariho akantu kaje muri sosiyete ko kumugira muto ko kumushyira
hasi kumukengera
estime yiwe ntiheza ngo iduge aduguma ari wa wundi ari hasi nyene adafite ikibanza kibereye mu bana ari naho nk'iyo
tukiri kuri icyo nyine ntabaciriyemo turabona umwigeme Janine we bamwita bitangaza hoho naho niho bari kugira ngo bavuge bati kumbure ntitwari twiteze yuko we byo wobishoboye naho yo bari jambo giza canke izina giza we byo byo bivuga kwiye
naho toba ari bo arashobora kuba ari nk'agatazirano keza ntabitangaza mugabo urumva yuko kari inyuma y'ubumuga afise ni igitangaza kubona yandikisha ukuguru abandi bandikisha amaboko urumva yuko biravana mu gitwongwa ngo hari itazirano riba ryiza uko riri kose urumva ko riba riri nyuma ya bwa bumuga afise bagize referense ku bumuga aba afise ni ukuvuga ucumenga ni ikintu gitangaje nyine mu gihe tuzi yuko ugendana ubumuga afise ubumenyi nk'ubw'abandi afise ubwenge nk'ubw'abandi uretse kijya gihimba cyagize indwara cyangwa kikagira ubwo bumuga ugatuma adashobora gucika ku rugero rumwe n'ubw'abandi ntajani newe urumva ku bijyanye nko ku ishure nta kibazo afise cyo kwiga cyo kimwe n'abandi yogira intambanyi zo kutandika nyarutsa nkuko uwandikisha amaboko abigira ariko kamen iyo igihimba kimwe kitari boku pri fonctionnaire hariho ibindi bihimba bikora nkuko ntako amaboko ntashobora kumwandikira ariko urabona ko yashobora kwa adapta amaguru akandi rero nkaca mvuga kuri ayo matagirano rero ni ukuva bafatiye kuri cya gihimba kidafite ubushobozi aho ni ukuvuga ko bisunze za ntege nke z'umuntu aho kwisunga bya bindi bindi byinshi ashoboye
yego birumvikana ko aba bariko baratanga ayo matazirano akenshi usanga batari ko bariyumvira izo ngaruka canke ivyo bindi biba biri inyuma reka kumbure turaza kugaruka kandi kubijanye n'ico leta yakora n'akazi mbanze nakire umunyoni w'ishwi rya Amerika ku murongo arindiriye Désiré amahoro neza Désiré kaze
amahoro
murahura komeye
rashimye
tuvuganye uri he
jewe nda muri Congo
nduga ku ijambo
ni kuvuga ko icyo ikaniro mwariko cyo ugenda n'ubumuga dufatiye nk'uko mwigeme afise ubwo bumuga bwo kwandikisha amaguru nibyo zinagiye bamutaziriye je ndumva icyo noterera nuko atakumuha hazabirimo ahubwo asherutse umwete ego
hama ababana mu kibano nawe aho uherereye bafise ubumuga bo bubonye babayeho gute mu kibano barabafashije barabitayeho byifashe gute
reka mu kibano bo basanzwe agenda nubuga nta kibazo bafise kweri
baragerageza kubita turagushimiye cyane Désiré aho muri Congo ego tubandanye ku murongo wa telefone twakire Marc Yuluk amahoro neza Marc akazina kawe nikoroshe ego mutahamagaye uri he ndabona telefone isa n'idasanzwe
Zambia
muri Zambia byifashe neza muri Zambia
byifashe neza kweri angola n'turashima
ni byiza ego muduge ku ijambo
hanyuma ndabamukije umutumi
ego mfaso ni Nadia Uwimana umwishiramwe veillant arakumva
hanyuma bwa mbere na mbere nabanza kumubwira ati ubuzima nta kidashoboka umuntu gusa mu gushyiramo ishakati birakunda iyo umuntu ashyizemo ishakati birakunda intego yipfuza azayishikako kandi kabazo nako nca ndamubaza ese kubana ubumuga bwo kutagira amaboko yamugaye akoze cyangwa yavutse atamaboko asanzwe afite
ubu tufise ku murongo nuwo mwishira hamwe ariko Janine twagerageje ku murongo ariko telefone ntirikira camwe neza mu bisanzwe Janine mwabonye ku rubuga rwa Facebook we yavutse ariko ameze nakazina kiwe karabitubwira ati iremwe kwishaka niko yitwa niko yavutse ego niba atakabazo kandi reka tubandanye kumutumire ego madame Uwimana twatwumvise Patrick nawe nyene agarura ikibazo cerekeye ugufashwa mu bijanye no kwiyungunganya akazi none imyuga muri kino gihe ubona Eric irafasha abagenda n'ubumuga ubwo ari bwo gose mu gihugu ubona yifashe gute bahurumbikira ihe myuga cane cane kumbure ikwiye kongerekana kugira ngo abagenda n'ubumuga bashore nabo nyene kuronka ubuzi muri ivyo bisata
bisata c'imyuga abagenda n'ubumuga uretse yuko n'ubundi buzima bwose bwira mu bijyana n'akazi babishobora, ariko hariho abatashoboye kwiga amashuri maremare usanga biyoheranse mu myuga itandukanye kugira ngo bashobore gusununura ubuzima bwabo. Hariho abashona, hariho abadesa, abagisha, abagira sudire, abasudira, abakora amasabuni, abakora nyine ubuhinga butandukanye, imyuga itandukanye. Ariko mbaca nsubira nkavuga nti iyo myuga niko barayikora, ariko eske harimwo bari professionnel mu byo bakora? Batari professionnel urumva ko bahariho iyindi ntambanyi ituma ibikorwa byabo bidahurumbirwa cyane. Ariko kandi hariho n'abari professionnel nk'abashona n'abadesa, ariko eske ibikorwa byabo birahurumbirwa kugira ngo byitwe akazi? Nanjye cyane muri iyi myaka ibijyanye n'umwuga ari ibintu biriko birateza imbere abantu benshi. Eske nta ntambanyi nyinshi usanga zihari ku bagenda n'ubwa bakora iyo myuga zituma badatera imbere? Ariko intambura harashobora kuba hariho nk'intambanyi y'uko ugenda igikorwa cyose kidahurumbirwa kubera ya perfection abantu baba basanzwe bafite ku bugendana ubumuga, babona umenga ntacashoboye, bamaze kubona ko atacashoboye ico usanga n'imyuga yabo batayihurumbira kuyitura ngo babatunganirize. Arico gituma uzosanga nk'abagendana ubumuga benshi ego barakora iyo myuga mugabo iterambere ryabo ugasanga ntirigaragara, bari en competition cyo kimwe n'abandi kugira ngo umwuga wabo nawo uje ahabona.
Murakoze cyane. Reka twakire ubundi, turafise Etienne ku murongo wa telefone. Etienne Manirakiza, uraho neza?
Naho neza, akakomeye.
Ego, turaho turashime. Namwe muherereye hehe?
Natwe ndi mu Burundi, mu Cankuzo, ahitwa Mbemuyina.
Mu Cankuzo?
Niyo mvuka ariko ndi Muyinga.
Muyinga. Ni byiza cyane. None ikibazo cy'abagendana ubumuga muri ako karere canke muri rusange ukibona gute?
Bo, no, nshawa ndiko ndaraba. Abantu bagendana ubumuga baragaragaza n'abantu abandi kandi baragaragaza abayeho neza. Ahubwo ngo barikumiye canke barazibi. Bose barashize hamwe babanye neza n'abandi. Indi kandi twiteza imbere, nta muntu n'umwe yicaye ngo ni uko ngo agenda mu muka ngo usanga arabuze ibyo akora cyangwa kubera iki oya ntaragaragaza kwingunganya uko biri kose ugenda mu muka nk'ubu nk'akarero nakerewe nsanzwe ngenda mu muka.
Mugendana ubumuga bumeze gute? N'icaba hataye ikibazo?
Ngendana ubumuga bwo mu kuguru, mu kuguru kw'ibubamfu. Ariko ndashobora gukora ibintu bitari bike, kandi ndi mwiza nk'uko nshoboye, aho ngeza jewe ndashobora gukora ingunganyo.
None nk'akajambo cyangwa ego, komeza.
Namba nzakira nk'ukurima, ndafata nk'ihantu nkavuga nti reka ngende nko gukora nko mu ndimiro nkakora nko guhera nka 12 nkaca nshikana amasaha 4 bivanye n'intege nke z'iwanje mba numva mu kuguru kwanjye, ariko intege zo gukora nshya cyose cyane ufashe urugendo ukavuga ati na amafaranga afite yo kuyunguriza reka ngende
ravuga ati reka ngende nzinduke ngende bukebuke bukebuke mugampa kushika kuri cyane. Wagirageje uti uko biri kose urafise aho ugeze?
yego mutarafise ico iha yangiro ntabe desi ntabe desi ngo nikubera ngo amugaye ahubwo yumve kurashe yumve ko umuntu nk'abandi kitajinyene hajinyene yumve ko ari cyo ashoboye ntagikore
Ama none mu kibano twako turavuga kubijanye no koroherezwa haba ari mu mashure n'ahandi zimwe mu ntambanye ubona zigihari muri kino gihe naho ibintu bigenda birahinduka biba byiza haba ari mu mashure n'ahandi wowe intambanye ubona zigihari zikwiye kwitabwaho cyane cyane nko mu mashure ni nk'izihe wifuza kubona zihava zitorega umuti
ai sambami cyose cyabanga mu mashuri babona hajya mashuri hari ikintu bibanye no kuntu ubumuga bw'umwe wese kuko hariho aba ubumuga bw'isobora tandukanye hariho uwo bidakunda ko atambuka na bukebuka agira nko kumusakinga ugasanga hariho ukuntu nano zisanga ukuntu bubasebanye n'isi ntaho hantu bahura Aho kura ugasanga umunyeshuri ntashoboye gushikayo rero barakwiye kurabanye n'ukuntu bubaka gusa barabishoboye hariho amasante y'abantu bagenda mu mwuka hariho amashuri baborohereje ugasanga biri n'ahandi barakwiye nyine kubikora bakavuga yuko bakira abantu bose gutanduka umuga utandukanye bakagerageza kuraba ingene bokorohereza bose
none wewe wifuza gukora ubuhe mwuga muri kazoza ndumva yuko ukora ibintu bitandukanye kandi ukagerageza wifuza gukora iki muri kazoza nk'umwuga
muri kazoza kiwanje nuko nze mu bunye nsanze nize ibintu by'uburimi n'ubworozi nizo nizi nange nze mu bunye nkeneye gushika ihangiro ry'iwanjye kwikorera imirimo yanjye ntabona yuko mfite gufungwa ubundi kimbesejeho nkiriwa ndatagusaba
byiza cyane
kwiteza imbere muri mana
turagushimiye cyane gose Etienne ku ntererano yawe nizera ko abatuko baratega amatwi cyane cyane rwaruka bumvise impanuro zawe kandi n'abari mu kibano no mu mashure no muri leta bumvise bimwe mu byo mwifuza ko bohindura cyane cyane ku mashure urakoze cyane
yego murakoze cyane no mutumire turamushimiye cyane
imana urakoze cyane ndabwiye rero ku murongo wa telefone ko dushoboye kuronka Janine iri mu kwishaka aka telefone kare kagoranya ariko Imana ishimwe turashobora kumuronka benshi mwamubonye ku rubuga rwacu rwa Facebook no mwigeme akerebutse cyane umwigeme batazira bitangaza kuko akoresha ukuguru mu kwandika kandi akaba heruka gutsinda ikibazo cyo muri leta mu mwaka w'icenda akaba ariko arabandanya ivyigwa vyiwe neza reka tumwakire mu kiganiro Janine uraho neza urakoze gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika Janine uratwumva
Yego ndabumva
Ni byiza cyane uraho meze neza
Yego ndashimye
turagukeje ku kibazo heruka gutora
murakoze
Akaruhuko none kameze gute muri iminsi twatwumvise yuko uri mu karuhuko vyifashe neza
Vyifashe neza tarubuke
Ntibyoroshe kuri benshi muri kino gihe bose barafise akabazo ku uburyo ibintu birazimvye muri iminsi ntibyoroshe ariko umuntu aguma agerageza none muci nta tuntu uba wararonse uburakora to kwiyungunganya uherereye ingozi bimeze gute
ya natwe narose
ubundi iyo turonse udukogwa tubari nk'utuwe
ye Naya nakagana kamwe ndasora cyo kuyungunga.
Twumvise turi kumwe ku murongo na Madame Nadia Uwimana aravuga ati harihe imyuga itandukanye abantu bagendana n'ubumuga bashobora gukora, haba ari gushona, haba ari kubaza imyuga itandukanye, ariko wewe twumvise ko wifuza kuzoba umumenyesha makuru. Icyo cyumviro cyakujemo gute, tubwire muri make, kumbure bishobora kuba bikimeza uko canke warahinduye kuba umumenyesha makuru vyakujemo gute?
Yego, banangura kuyika nicyo cyumviro cyanjye natangiye kuyumvira mu mutwe.
Mbaza
ntibira
kuvamo. Mbaza none tubazo tujanye no kuba umumenyesha makuru, numve ko notwo no kwishura. Hari ibibazo bufise. Nibaza ko ari umwuga mwiza kandi uzowukunda, umwuga wo gutanga makuru, kumenyesha makuru, kunonosora inkuru. Nibaza ko ari ikintu uzokunda cyane. None ga Janine, hariho benshi bari babajije bati mbega Janine yoba yaravukanye ubumuga, yoba yaragwaye, tubire muri make, utubwira urugendo rwawe, n'abariko barakubona kuri Facebook, ubibwire muri make uriwe izina ryawe n'ubumuga bwawe, niba warabuvukanye cyangwa waragize ikibazo cyo kugwara. Uba mu bisanzwe uba mu ntara ya Murambya aho wiga canke uba he?
Ingozi.
None ga ga Janine mu kibazo ariko gutsindira, ubona uzobandanya amashure canke akazoza kawe ufise ivyumviro vyo kubandanya amashure canke gukora ibindi bintu muri aka kanya? Ivyumviro ufise nibi?
Okay, cyumvira cyanze niko nabandanya amashure.
Bimwe mu byo ubona ukeneye kugira ngo bigufashe muri iyo nzira yawe yo kubandanya amashuri byo bari ibihe twavuze mbere yuko uza mu kiganiro, zimwe mu ntambanyi ziba zihari nko ku ishure, nko mu kibano, bimwe mu ntambanyi ubona ziki kuri mbere wifuza ko zova kugira ngo ubandanye amashuri yawe uri nk'izi?
Ya
yeah,
nuko noronka nene aho hantu nyine shaka kwiga.
Ahano uwo kwigira? Aho usanzwe wiga harakorohera, niho uzobandanyiriza canke ugiye kuzoja he?
Kubera abaki iyo sekisiyo atayihari.
Sekisiyo y'ubumenyesha makuru?
Telekomunikasiyo.
Ni hehe wipfuza kuzoyigira? Uramaze kubaza amashuri amwamwe wipfuza kuzoyigira ko ayifise telecommunication hafi yahuri wipfuza kuzokwigira ko?
Hafi.
Ishuri wipfuza kwigira ko ni iri? Hehe.
Ubutumbura.
Uti kuri ETS coming?
Barafise
telecommunication. Nizere ko bizogenda neza bigakunda. Ego Janine, turi ku murongo wa telefone, abanyonyi biradishwa rya Amerika barafise ibibazo, barafise ivyumviro, kumbureka tubandanye twakira nabo baterere mu kiganiro. Hariho abo twabonye ku rubuga rwacu rwa Facebook bagukeza bavuga ati shishikara, komera, urashoboye, kumbure urosakanye, naho nyine urashobora kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook ukabona amwe mu majambo yo kugukeza bafise. Hariho ni n'ubundi butumwa nza kukubwira mu kanya banditse, ariko mbere yaho reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yitwa Trump. Uratwumva?
Aho neza mwiriwe. Yego, radio y'ijwi rya Amerika ni radio yacu gatanu kuri gatanu. Janine Marie Jeanne, umeze ute? N'amahoro.
Janine, uramwumva Trump?
Janine, wiriwe neza, congratulations kandi.
Aragukeza.
Urakoze.
Janine ndagira ngo ngushimire cyane rwose babikoze neza cyane murabona mbere abafite ubumuga baritinyaga cyane ariko aho amareta y'ibihugu atangiye ubwisanzure agatanga inama ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga twaje kureba ko ubumuga ari mu muswe sibyo ebo bahawe ikaze bahawe urugari ngaho ibaze uwo mwigeme Janine namubonye rwose ku foto mwadushyiriye ku rubuga rwacu rwa Facebook yandikisha ikaramu kandi yatsinze ikizamini ngo mu gisoza umwaka w'amashuri icyenda mu wa cyenda urumva yateye intambwe ikomeye cyane kandi ngo afite n'intumbero yo kuzaba umumenyeshamakuru Janine ni ukuvuga ngo nashishikare inzozi ze zizaba impamo inzozi ze zizaba impamo ntabwo ari nka kera wasangaga abantu bafite ubumuga baguma mu nzu baguma mu bikari reka ubungubu basanze umubyeyi aheje n'umwana mu gikari kuko barafite ubumuga yanahanwa leta yacu idushishikariza gushora abana bose mu mashuri bakiga reba ageze ahantu heza hashimishije kandi Janine inzozi zawe zizaba impamo niba icyo ushatse kugeraho ukigeraho niba waravuze uti ndashaka kuzaba umenyesha amakuru akaza kuri radio yacu Ijwi rya Amerika agakora amakuru ushobora kwisanga wahageze inzozi zawe zizaba impamvu nubishaka
amen
Janine barashaka kuziga mu Kamenge
yego kuri ETS Kamenge
haba telecommunication Ijwi rya Amerika turabashimira cyane kandi namwe turabashimira ku mwanya mutanga abantu nk'abo bakamenyekana cyane mukomereza aho nuko
aho ubona Janine byari byaratugoye ku murongo ariko twamurondereje irushinge turamuronka
ni ikoranabuhanga mwikoreshe
ego urakoze cyane
ijwi rya Amerika
turagushimiye nawe urakoze cyane Hama rero Janine nari nakubyeye ko hariho ubutumwa butandukanye kuri Facebook abariko baratwandikira ubu bundi buraza kugutwengesha canke buragusekesha mugani wo mu Rwanda hari uwanditse yitwa Bolinga Masanga yakwandikiye avuga ati uwo ni je nzomutwara abe umufasha wanje kugira ndamunezereze ubyumva gutega Janine ari abantu bagukunze Janine uratwumva hari abariko barakwandikira bavuga ko bagushimye kuri Facebook nibaza ko yari Allo Janine turi kumwe ubutumwa kuri Facebook urumva yuko bagukunze hari abagukeza hari abagukunda urumva baraguteye intege ubandanye amashuri rero utera imbere hariho abariko barakura aba benshi bavuga bati nkuko abivuze umunywanyi w'Ijwi rya Amerika ati impamo zawe zizoba ubuhamya no kuvuga kumbure izoba intahe izoba ikintu abantu bazokwitegereza bakavuga ati yari yarabivuze ku radio Ijwi rya Amerika yuko ashaka kumumenyesha makuru none yabibaye ati ikintu cyose ni mu mutwe umuntu yishi yihaye ihangiro arashobora kurishikako ego cyane radishwe cy' Amerika isamiranire Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda reka tubandanye ku murongo wa telefone ariko kandi tubuse turi kumwe kandi na madame Nadia Uwimana mwishira hamwe Vaillant madame kumbure mu byo bamwe mu banywanyi bagiye baravuga mbere yuko nakira umunywanyi akurikira ico bivuze ko kumbure nico ushobora kubwira Janine ku murongo wa telefone turi kumwe
murakoze ubwa mbere nashaka ndamukeze Janine kuko iyo ugendana ubumuga ushobora kwiga ugashobora guhitanwa n'abandi bana ubwa mbere hoho niteka kuri Janine kubona yaratoye ikibazo ubona yabimenye agahiganwa ataravye impamvu nyinshi bahuye mu ishuri ataravye mu kibano ingene hari hameze kuhaje yagize kugira ngo ashike kuri ubwo rugero niyo kurata no kumwakuhaja Janine kuhaje mu ngendano ubumuga narize amashure kandi narahejeje narize na kaminuza ndayirangiza ama kindi nacho nokeza ishure yize ko kuvyo jo bajyara mworohereje nti byoroshe ndabize yego ama nabigisha nyine bamwigishije hanyuma ikindi nacho nyene no nokeza leta y'u Burundi kuko hariho ibyo iri kwirakora muri education inclusive mu kuronsa abana bagendana ubumuga amashure bitagoranye nkaba nka Janine ishure yifuza cyo kuri Tescamenge ndi bata yuko azorironka kuko leta y'u Burundi cye ku gisata cya education inclusive amashure baraborohereza abana kugira ngo bashobore kuja ku mashuku kwiga ayo mashuri yego
kumbure
kumaniyo kuhaje adoshika kuri vyinshi
yego
vyinshi cyane
turabashimiye mfasoni w'Imana kumbure murashobora gusangizana gusangiza amatelefone yanyu na Janine mwebwe muherereye Bujumbura kumbura hari ico mwofashanya mwishira hamwe ryanyu kugira ngo iyo Tescamenge yifuza kuzokwigamwo bishobore kumworohera murakoze cyane reka nakire ku murongo wa telefone umunyonyi w'ishuri rya Amerika Marcel ari ku murongo Marcel turagushimiye kwihangana uraho neza muherereye hega Marcel
ndi Kigali mu Rwanda nk'isanzwe kiganiro cyane turagikunda kandi nagikurikiye
turagushimiye
ndashaka gutera intege no gushyigikira Janine ndetse n'abandi bose bagendana ubumuga cyangwa se babana n'ubumuga bacyumva yuko ubuzima bwarangiye oya siko biri ubuzima burakomeza iyo umuntu amugaye urugingo rumwe urundi rurakora niyo mpamvu mubona nk'ubu wenda iwacu mu Rwanda Janine ndagira ngo ntege amatwi yumve ukuntu ibintu byose bishoboka mu Rwanda mu mikino yose yaho umupira w'amaguru vole basket haba hari imikino y'abazima n'imikino y'abana n'ubumuga ivuzwe ngo nabo kuba leta bahagarariwe kandi kuva mu nzego z'ibanze kugeza ubwo kuva ku mutumba nk'uko wanyu mubivuga kugeza mu rwego nshingiranganji mu badepite abashinzwe amateka nk'uko wanyu mubita buri rwego ruba rurimo abahagarariye abagendana ubumuga nk'uko wanyu mubita cyangwa se ababana n'ubumuga none rero Janine ndashaka kugutera intege nkubwira ngo bandanyirizaho urugero naguha nuko ikiganiro cya leta wabashije kucyitsindira ubwawe ku giti cyawe nta n'umwe ukigufashije uragikora uragitsinda neza congratulations kabisa felicitations kubera ko ni ikimenyetso cy'uko mu mutwe hawe hakora uretse no kuba no gukora ku iradiyo ng'umumenyeshamakuru wanayobora minisiteri y'itangazamakuru cyangwa se ubushikiranganji bufite itangazamakuru mu nshingano birashoboka kuko bariya nta kindi bakoresha ni uko bize bakabitsinda bakabishoboka naho ni kwe gukabitsinda ejo hazaza komera kandi ukomerezaho tukuri inyuma haba mu mbaraga z'isengesho haba no mu bindi buzima bundi muri rusange ntihazagire gucinga bye kandi wumve yuko ibyo wakoze birashoboka n'ahandi hatari aho ngaho uzagera ushobora kureba gukora ku iradiyo nawe ukagira iyawe ukaba umuyobozi wayo ukaba nyirayo wakoze rwose kandi komerezaho
uvuze neza cyane Marcel aho ikigali mu Rwanda turagushimiye Marcel avuze ibikomeye ati buri rwego ruba rukeneye umuntu ruba rufise umuntu agendana ubumuga kandi ivyo biratera intege kuba bari inyuma bagendana ubumuga bavuga bati ko yashitse hariya nanje ndashobora kwashika kumbure rero Janine nkuko Marcel abivuze ushobora kugira radio ya ukabo wa mbere yashoboye kugira radio yiwe canke yayoboye ubushikiranganje bujejwe hanahana makuru n'ibindi byinshi ushobora gushikako ego ku murongo wa telefone ndumva hariho ubundi munywanyi nubwo telefone itari kiracamwe neza ariko Janine uri kuri twumva turi kumwe Janine mu kibano twavuze yuko ubufasha buba bukenewe ku ishure baba bakeneye gufashwa abagendana ubumuga ariko turazi kandi yuko hari ha bariko baragufasha muri kumwe ngaho hafi tubwire kumbure bamwe mu bagendana nawe buri munsi bagerageza kugufasha nabo nyine turabashimiye turabakeza nibande ufise muri kumwe mwama muri kumwe nabo nyine kumbure tubamenye.
Ya murumva nta nimwe turi kumwe.
Kwishure none ninde bari karagufasha kumbure kugusunika gatebe wa mufise umuntu mwaba muri kumwe biba bimeze gute?
Namafisi mugenzi tuba turi
kumwe. Abagenzi bo kwishure. Hama muhira naho kugira ngo utahe muhira naho nyene n'umuntu wo kwishure agusunika gatebe canke ufise umuntu mu muryango ufise umuntu muhemba biba bimeze gute?
N'umunyeshure nyene angira agaserivise ko kumera
kwishure. Birahambaye ufise abagenzi bameze neza cane bakwitayeho birumvikana ko mu kibano bakwitayeho cane. Ego hama no mu kibano mu rugo birumvikana ko n'abavyeyi nabo nyine umuryango babifisemo uruhara kugira ngo bagushigikire ushobore kubandanya amashuri.
Atari ubuke nyine bubako.
None hari amashirahamwe akwegereye hafi haba ari Ingozi canke Muramvya uhora witura iyo ukeneye ubufasha? Hari amashirahamwe akwegereye afasha abagendana ubumuga aho hafi yawe?
Aya amashirahamwe rimwekere.
Kumbe reka duhindukire kuri Madame Uwimana. Madame Uwimana, amashirahamwe nk'ayo y'iwanyu mu gihugu hagati ariyo wewe ukija kwishure, naya he mashirahamwe yagufasha canke nihe nzira washobora gukoresha ukeneye imfashanyo uvuga uti kumbure ndakeneye agatebe ndakeneye icyuma runaka, nibande witura muri kino gihe aya mashirahamwe arahari kugira ngo abantu nkabaje nine babitura?
Igihe nizemo navuga nti kiratandukanye n'icyaja nine kuko je igihe nizemo nta mashirahamwe yabagendaragwiriye kuko mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 1996 ndaheza premier muri 2001 hama ndaheza secondaire muri 2009 hama ndaheza universite muri 2014 aho hose navuga ni jewe naragize amahirwe ababyeyi bari baratahuye ntibankumira baramfashije bashoboye barangiza bakantwara mu byure bateye idoze aho byabikenewe nashobora kuhacika bakamperekeza nesebara ku ishuri bakamperekeza bari muri segondere muri primaire ho niga muri interinari ariko segondere abo tuvukana baranjyana bakamenya ko bandindira ntibansige.
None iryo shirahamwe ryawe ryanyu riri mu gihugu hagati naho nyene canke riri Bujumbura honyine?
Ishirahamwe ryacu riri Bujumbura ariko turakorana n'abandi mu ntara hagati.
Ego reka dusozere ikiganiro muri sangacu muri kano kanya. Reka mpakaryo Janine Kumbure, niba rifise akajambo kanyuma canke impanuro woha urundi rwaruka rumeze nkawe rugendana ubumuga wo rubyira ikiga Janine, majambo make dusozera.
Impanuro nazaha nk'aba bakomeye ndabahanura yuko bobajyana ku mashuri kuko umuntu agendana ubumuga arashoboye.
Urakoze cyane, arashoboye koko. Hama namwe mufasoni masegonda make akajambo ka nyuma, haba ari impanuro ku nzego, ku barezi mu kibano n'ahandi, amasegonda make akajambo ka nyuma. Murakoze.
Akajambo ka nyuma nako gukeza ababyeyi ba Janine, nako gukeza perezida w'u Burundi ifata abana bagashobora kuronka amashuri, nako gukeza kandi n'ishuri yigako ariko kandi nkaterize abavyeyi n'ikibano kugira ngo ndinde kumira ubugendana ubumuga kuko turashoboye cane.
Ego murakoze cyane gose. Umwariko murumva ni Madame Nadia Uwimana umushyirahamwe Valiant ibujumbura rifasha abagendana ubumuga. Mwumvise kandi na Janine iremo kwishaka umwigeme w'umurundikazi agendana ubumuga yifuza kuzoba umumenyesha makuru mu mwitege azobiba koko. Ndabashimira mwe banyonyi bijwi rya Amerika mubananya guterera ibibazo n'ivyumviro habari ngaha ku mirongo ya telefone canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndashimiye na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abari ko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye.